twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute ncuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Muri Uganda naho ni kuri Voice of Muhawura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yarayisohoye imitaha yo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Yoav Galant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna basi n'umwe mu ndongozi z'umurwa Hamas wo muri Palestina.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye biri mu nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayo inshuti nka Amerika amahirwe ni makeya.
Uni Frank Mwine, umuhinga mu by'amategeko mpuzamakungu mwiga nino ku isi yandi tubafitiye. Matt Gaetz yari yatowe na Perezida Donald Trump aheruka gutsindira amatora ya Amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemwo. Muri Afrika, Repubulika Demokarasiya Kongo yemeje ko iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba yarondeye intayo yo kwikukira ico gihugu atawaryivye intatemwa ryahoramwo yatewe ku munsi wa mbere. Idonido ni mukanya. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Matt Gaetz yari yatowe na President Donald Trump aheruka gutsindira amatora ya Amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemwo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Matt Gaetz yabivuyemwo inyuma y'uko amatohoza yo ku rwego rw'igihugu kuvyo yagirizwa ko yasambanije abana b'abakobwa batarakwiza imyaka vyateye amazinda kubijanye n'ingingo yo kumwemera mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ubutungane. Gaetz yahoze ari umushinga mateka mu Republikani wo ku rwego rw'igihugu aturuka muri leta ya Florida, tangaje ko ahevye kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane inyuma y'uko abonanye n'abakenguza amateka mu kigoro yarimwe ko kurondera ko bamushigikira mu mugambi wiwe wo kuyobora umushikiranganji bujejwe ubutungane. Matt Gaetz yavuze ko bigaragara ko ibibandanya kuvugwa kuri we biriko bisamaza kandi vyononera igikorwa gikomeye ca president yavuye mu matora Donald Trump n'icegera ciwe JD Vance co gutegura gushikira icese amabanga yabo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2025. Yavuze ko atamwanya uhari wo gutakaza ko kubera izo mvo akuyizina mu barondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane. Gaetz yavuze ko umushikiranganji ajejwe ubutungane azobagenywe na Trump azotegereza kuba ahari kandi yiteguye kuva ku munsi wa mbere w'akazi wa leta yiwe. Kuba Matt Gaetz ahevye kubandanya kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane bizogeramira umugambi wa Perezida Trump wo gushira basoma mbike biwe muri leta yiwe nshasha. Ni kimenyetso kandi ca mbere ko abo mu mugambwe wiwe bashobora kutazokwemera abantu bose ariko aragena muri leta yiwe.
Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyabandanize ku mugabane wa Afrika. Iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba, incungu yo kwikukira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntigibwe. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yavyemeje ahumuriza abari bibaza ko ryibwe inyuma y'uko abataramenyekana basambuye intatemwa yiwe iri Kinshasa ku wa mbere w'inondwi. Jacquemain Shabani atwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Kongo yavuze ko iginyo rya Lumumba rikingiwe cane. Ntigeze avuga ikibanza ririmwo. Yamenyesha amakuru bitandukanye vyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mpuzamakungu birimwo BBC vyavugishije umukobwa wa Lumumba yitwa Juliana Lumumba, bivuga ko amakuru ava mu ryango yemeza ko igihe intatemwa yaterwa iginyo rya Lumumba ritari muri yo. Ntibavuze igihe ryavanyweyo n'igituma ritari ririyo. Umuryango wa Patrice Lumumba wavuze ko ubabaje n'ivyabaye bongera usaba amatohoza yihuse kugira ngo ababikoze babibazwe. Leta ya Kongo nayo nyene yamirije ivyabaye, yongera itangaza ko abantu batandatu bakekwa kuba bakoze ico yise ishano ribishe bamaze gutabwa muri yompi, mu gihe hari abandi babiri ikiri kirarondera. Intatemwa ya Patrice Lumumba yubatse mu vyuma vy'amabeton, yubatse hafi y'umunara muremure uranga umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Amenyesha makuru bashitse aho iri bavuga ko abayiteye bamenaguye umuryango wayo ugizwe n'ibiyo. Mu gihe mu bisanzwe iyo ntatemwa yagendagwa n'uwivyifuza wese igihe cyose avyifurije, ubu irugaye kandi umutekano wawo wakajijwe. Patrice Lumumba yarondeye ntayo kwikukira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe mu 1961 afise imyaka 35. inyuma y'igandagurwa giwe ikiziga ciwe caturijwe acide umupolisi w'umubirigi yarahagarariye ibikorwa byo kumuzimanganya burundu aja kugumana iginyo giwe ginzahabu ubirigi bwasubije Kongo iryo ginyo 2022 byafashe imyaka myinshi kugira ngo Republika ya Demokarasi ya Kongo imenye ko ari gihimba ca Lumumba casigaye vyamenyekanye umwe mu bapolisi bagize uhara mwicwa giwe atanguye kuvyigamba mu bimenyesha makuru abategetse ubirigi bahavuye barisanga ku mukobwa w'uwo mupolisi ijwi rya Amerika duce tubandaniriza muri Kenya president w'ico gihugu William Ruto yafuse amasezerano atavugwa ko rumwe icagiranye ni societe yo mu Buhindi Adani Group ayo masezerano yaragamije gusanura no kwagura ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku murwa mukuru Nairobi citiriwe Jomo Kenyatta Fidel Niyongabo aragarutse
Prezida wa Kenya William Ruto yafuse kandi amasezerano leta yiwe yari yagiranye ni societe Adani Group kuvyereke societe y'igihugu itanga umuyaga nkuba mu ijambo ry'impera z'umwaka yashikirije abanyagihugu Ruto yatangaje ko yategetse inzego zibigenewe gufuta buno nyene amasezerano leta yari yagiranye ni societe Adani Group byatangajwe na Prezida Ruto bibaye umunsi umwe nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zegetse ibyaha bya ruswa n'ubundi busuma kuwashinze iyo societe Adani Group Gotan Adani Prezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko kubera ibyaha bitari byagaseseshwa muri bya ruswa Gotan Adani yagirijwe atagonanywe kuvyerekeye gufata ingingo ikwiriye Prezida Ruto yatangaje ko leta yiwe igiye gutangura buno nyine kurondera abandi bishobora gukorana abakozi bo kubibuga by'indege zitwara abantu n'ibintu muri Kenya bari bahagararije akazi mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka biyamiriza amasezerano y'agaciro kumuri ya ridi ni miliyoni 850 y'amadolari leta yari yagiranye ni societe ya Dani Group yerekeye gukodesha mu kiringo cy'imyaka 30 ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi
aya makuru n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Nongerinda bahikaze ndutse bakunze bijuje America inama y'Episcopi Katolika mu Burundi u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo yari kwibera ibujumbura mu Burundi kuwa uva kuwa kabiri ishimikira kukungene amahoro arama yotsimbatara mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika iza guhera no munsi kwa gatanu ni inama ije ikurikira izindi zabereye i Roma mu Butaliyano mu makweze ni yabereye igoma muri Kongo no mwaka ikibazo c'impunzi n'imipaka yugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda kiri mu byo abasenyeri bayirimwe bashira mu mu Gwihu bibaraje shinga mu kiganiro nagiranye na Musenyeri Bonaventure Nahimana atwara inama nkuru y'Episcopi Katolika mu Burundi akabariwe atwara na diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politique yagarutse kuca batumye gutangura amanama nkaya amaze kuba kabiri kandi agiye kubandanya ba muri kazoza
Abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera mahoro muri kano karere ari nkenerwa duhereye kubiko birabera mu buseru bwa Kongo ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no kuzindi ngwano zari zabaye muri kano karere aho abantu bapfa abandi bagatizabo bakangara eka akaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza
ayo manama iyaheze muraheza mukegera abategetsi b'ibyo bihugu mukababwira ico mwafunditse mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvirwa
inama turimo uyu munsi n'umugambi itwafunditse kwa mwaka uheze ni inama ishize gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu vyacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu barimo kandi natwebwe nyene tubavugira ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu mu vyo byose ngo amahoro agaruke muri aka karere kandi abo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu vyacu ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro
Musenyeri Nahimana Bonaventure ntawo uvuga amahoro ngo avuge iterambere ry'ako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi no mu Rwanda ziriyo ikibazo c'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako
Icyo kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko twese ikibazo c'impunzi kira tubabaje kuko twarose nabyo mu kwezi kwa kandi kumwakweze kuja kugendera impunzi ziri mu buseruko bwa Kongo turabona igene babayeho nabi turabona igene batamashure igene imiryango yose iva mu zabo biri no mu bidutuma tubona yuko bikenewe rwose yuko duheza twani amahoro kandi izo mpunzi nazo zigashobora gusubira iwabo ni igikorwa rero twiteguriye gufashanya nabo bose babifise muruhara kuko nizo ngwano nuko bivazidaheze impunzi nizishobora gutahuka ngo zisubire iwabo kandi arico cifuzo ca mbere nazo mfise
ikibazo c'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo vyo vyugaranirana ko imipaka gamusenya
ego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tuvuga yuko yari ikwiye kunagurwa kugira ngo babone umwumvikano hagati y'ibihugu vyacu uko ari bitatu tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko n'ubundi amahoro ntiyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire
ibibazo muriko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ho ni kuva muri 2015 icuka cabaye kibi hari cizere mufise nk'abungere ba Ekleziya Katolika ku twigoro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati y'abamwe n'abandi akahava vuba
igicizero turagifise icizero cya mbere nicuko naba nyagihugu bamwe kano karere badutera kama tubya yuko byukuri nabo nyene bifuza amahoro kandi bifuza abo bafasha nabo bavugira icyizere cya kabiri nacyo kikava no kuri abantu bose bari mu mashyirahamwe atandukanye nabo nyene bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwivikano bigaruke muri kano karere tubagira tutero ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi ukabona ko ariho n'utwigoro tugigwa no muri ibi bihugu no wabirongoye naho tudaca dushika ku bikorwa biboneka murabona kigoro kagigwa n'igihugu ca Angola igihugu ca Kenya ika n'abandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashira inguvu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko
uno munsi hari abategetsi b'u Burundi babakiriye harako mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari banga
uyu munsi wabonanye n'icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu twagiye ku inama yabereye ngahe Bujumbura ku muramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimo ingene ishyirahamwe inama z'abepiskopi muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri aka karere
Musenyeri Bonaventure Nahimana mutwari inama nkuru y'abepiskopi katolika mu gihugu c'u Burundi mu kamurongoye na diocese nkuru ya Gitega turashimire cyane kuri kano kanya muhayeje rya Amerika
ndabakengurukiye namwe rero
Ijo rya Amerika tukiri mu Burundi habana bakuye mu ibarabara begeranizwa mu kigo cyo muri commune Mishiha mu ntara ya Cankuzo ntibabayeho neza nkuko abarongoye ico kigo baviganiye abakunzi b'Ijo rya Amerika ico kigo gisanzwe kirererwamwo abana bashika hafi ku 300 babana n'abantu bakuze ivyo akaba ari ingorane kuri abo bana nkuko babivuga abarongoye ico kigo basaba ko abana bogira ikigo cabo bwite kugira ngo bitabweho neza n'inkuru ya Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
Abona abana bahoze mu ibarabara barerewe mu kigo kiri muri zone mu Nzenze komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo kugeza ubico kigo kikaba gifise abana bashika ku 296 bagizwe n'abahungu n'abakobwa muri ico kigo kandi harimo n'abakuze bagera ku 258 bagizwe n'abagabo abakenyezi hamwe n'inkumi bose hamwe bakaba bangana n'555 ikigo cha Mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujeje wo gushigikirana akabari nabwo bubarose ibifungurwa kubavuza hamwe n'ibindi byankenerwa nkuko bimenyeshwa n'uburongo y'ico kigo Jean Baptiste Ndayizeye atangura sigura uko bakurikirana abo bana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika birimo kubafungurira n'amasuku
ubwa mbere ngira twakurikirana turabafungurira tukabakurikirana kugira bakagira isuku ngo turabavuza turose ibyambagwa turaha impuzu bakambara mugabo aho turafise ikibazo kuko turuka kuronka abana benshi baje iteka mirongo irindwi z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka basanze atampuzu dufise urumva tuba twatewe tutiteguye mugabo twaratanze icegeranyo badukurira bariko barabirondera.
Jean Baptiste Ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza kuko haguma haza abashasha bagifise imico mibi baba bakuye mu ibarabara, akavuga ko baca basubira kwanduza abo bahasanze kandi baba baragorowe baranahinduye ibyiyumviro.
Kwetu sasa tutufisi abana twe tumaranye gihe tumaze kugorora tubaze kubona ko twabavuye neza hama bashatuza bamwe abandi bashashe urumva bamwe bashashe basubira bavuga kwandukiza abari hasanzwe babahaba urumva dushaka gutangura bushashe kubera bagiye mu ibarabara bafise ingeso rero zitandukanye kuko uri mwibaro bahagira ingeso nyinshi.
Abo bana begeranirijwe muri ico kigo ca Mishiha barafashwa mu kumvirizwa n'abahinga bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho, hakamenyekana icate yabo bana kuja mu ibarabara nk'uko urongoye ico kigo bivuga. Amenyesha ko benshi bagenda bahinduka iyo baganirijwe neza. Ico kigo rero kikaba gifise imbogamizi zo kuba gicumbikiye abana n'abakuze, ibyo Jean Baptiste Ndayizeye asaba ko bakuze leta yo baronderera handi baba. Ico kigo ca Mishiha kikaba ica abana gusa kugira ngo bashobore kubakurikirana neza nk'uko abisigura.
Ni kigo cagenewe abana hama kigenewe abana haci hazamwe abakuze. Abana n'abakuze musanzwe muzi yuko kubera nyene babere badashobora guhurira ku bintu bimwe musanze cateza kuba ari ikigo c'abana akonga kandi ikigo c'abakuze. Ico dusaba ubwa mbere ni uko ikigo coba icabana gusa.
Kuri ibyo bibazo bashikiriza twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko ari nabo bagize uruhara mu kwegeraniriza abo bana mu ntara ya Cankuzo bakuwe mu bice bitandukanye bigize igihugu ngo batubwire ico bagiye gukora ngo batandukanye ikigo c'abana n'abakuze nitwabaronka. Ariko kandi kuri uyu wa gatatu ubwo Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wari wa gateka k'abana, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Sen IDH watangaje ko hakiri ingorane nyinshi zibangamiye agateka k'abana mu Burundi. Sixty Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana, twuvuga nk'abakobwa batwara inda batifuje, ikibazo c'abana bo mu ibarabara cabaye akayobera abahinga mu gihugu, abafata ibiyayura mutwe, amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamwe n'ibindi. Twagomba twibuse abene igihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye.
Uburongozi bw'ikigo cha Mishiha kirerebwamo abana bakuwe mu ibarabara busaba kandi ko bworoswa amazi meza muri ico kigo, busaba kandi abagira neza n'abandi bose babishoboye kubarosa ibikoresho bikwiye birimo n'ibyambagwa by'abo bana ndetse n'abakozi kuko bafise bake cyane bakurikirana abo bana. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandenye n'amakuru tubafitiye. Inama ngaruka mwaka ya ONU kuvyihindagurika ry'ibihe yatanguye igenekerezo rya 11 ku kwezi ya Azerbaijan iza guhera uno munsi kwa gatanu. Bimwe mu vyo ONU isaba ibihugu bitandukanye harimo amasezerano mashasha yotuma haboneka amafaranga arenga imiliyari igihumbi y'amadolari agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe imbere y'umwaka w'2030. Inkuru y'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika Darren Taylor i Johannesburg muri Afrika y'Epfo yashizwe mu Kirundi na Fidel Niyongabo.
Abari mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku babwiye Ijwi rya Amerika ko imwe mu ntambamyi zituma atantambwe zishikwako ari ikibazo cyo kumenya niba Ubushinwa bwotegereza gufasha kuriha igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu biri mu manuko bw'isi. Ubushinwa bwo buvuga ko budategerezwa kuriha ayo mafaranga kubera iterambere ry'igisata cy'amahinguriro yacu ryaje ritevye cyane kugira ribe ryaragize ingaruka zikomeye cyane mu kirere. Aho Ubushinwa buhagaze nuko ibihugu biteye imbere cyane cyane ibyo muri Amerika yo mu buraruko n'uburaya byotegerezwa gutanga igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kubera byarungitse mu kirere imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka amajana n'amajana. Yamara ivyo bihugu byishuye mu kuvuga ko Ubushinwa ari cyo gihugu carungitse urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka itari mike irangiye. Bivuga ko Ubushinwa burungika ibice 30% by'imyuka igeramira ibidukikije irungikwa mu kirere muri rusange ku isi. Mu ijambo yashikije ku munsi wa mbere w'iyindwi mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iri kibera mu gihugu cya Azerbaijan, umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bujanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steele nta gihugu na kimwe yadomye ko urutoki, ahubwo yashikirije abategetsi b'abanyapolitiki ubutumwa muri rusange bw'uko bategerezwa gukora uko bashobora bagapfundika mu minsi mike iri imbere amasezerano yerekeye amafaranga yofasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Simon Steele yagize ati:
If we want to succeed here, we cannot afford to keep getting stuck.
Niba dushaka kugira icyo tugeraho muri rihuriro, ntidushobora kuguma mu biganiro bitarangira. Ntidushobora kwirengagiza ikibazo nyamukuru kubera kuniganira inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo bwite. Tubigenjeje gutyo, ntaho byatugeze. Ahubwo bishobora gutuma umuhati wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku isi usubira inyuma mu gihe tugomba kugira intambwe dutera zigaragara.
Dean Baby wo mu kigo Power Shift Africa gishimikira ko amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe yoboneka yavuze ko ibihugu bitunze kurusha ibindi gushika ubu bidashaka kwemera uruhara rwavyo ku bijanye n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko amatora aherutse kuba muri Amerika yahaye intsinzi Donald Trump agiye kurongora amabanga ya perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'2025 biriko biba icitwazo cyo kudafata ingingo ku bihugu bimwe bimwe biteye imbere. Trump yavuze ko ikibazo cy'indagurika ry'ibihe ari ibintu bitabaho, akaba yaragabishije gukura Amerika mu masezerano agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije. Yaremeye kandi igihe ariko ariyamamaza ko azokuraho imwe mu migambi igenewe gushimikira ku masoko ntanganguvu atonona ibidukikije. Dean Baby yagize ati:
That has created a sort of attention point.
Twabonye ibihugu bitari bike byihisha inyuma ya Amerika kubera Amerika ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubutunzi kurusha ibindi ku isi, kandi igiye kuyoborwa n'umuperezida utemera ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibaho. Byagize ingaruka ku kundi ibindi bihugu bitari bike byifata. Turi kubona ibihugu bitari bike bisubira ku byo byari byaremeye byo gutanga amafaranga azafasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ibyo ni kubera Amerika ibifitemo uruhare rukomeye.
Tracking a lot on that because obviously the United States is holding the playing cards.
Baby yavuze ko bitazokorohera Afrika n'izindi ntara zigeramiwe n'ingaruka z'indagurika ry'ibihe guhangana n'icyo kibazo. Niyo Amerika igihugu gitunze kurusha ibindi ku isi, n'Ubushinwa igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu kurungika mu kirere urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije kurusha ibindi bihugu byo ku isi, bitatanga intererano yabyo ku bijanye n'amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steele yaribukije ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi ko gufasha ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi biriko bigeramirwa cyane kurusha ibindi n'imyuzure hamwe n'ingaruka z'uruzuba biri mu nyungu z'ivyo bihugu bifasha.
Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ifise ititaro ilahemu Hollande yasohoye imitaha yo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant. Yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi. CPI yasohoreye kandi umutahe umwe mu ndongozi zo mu Ruhamas wo muri Palestina. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
CPI yasohoye amatangazo abiri atandukanye. rimwe rireba Netanyahu na Gallant wari ministri w'ingabo wa Israel kugera ku itariki ya gatanu y'uko kwezi kwa 11 turimo. Irya kabiri rivuga Mohamed Diab Ibrahim al-Masri uzwi cyane cyane ku izina rya Deif. Kuri bose uko ari batatu urukiko rutangaza ko rubakekaho ibyaha byibasuye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri Israel no muri Gaza byibura guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 10 2023 kugera byibura kuri 20 y'ukwa 5 2024 itariki umushinjacyaha mukuru Karim Khan yashyikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi. Muri aya matangazo yo kuri uyu wa kane urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta n'umwe uvuyemo b'urugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, Gallant na Deif. Iri ya tariki ya 8 y'ukwa 10 2023 ni umunsi wakurikiye igitero cya Hamas muri Isirayeli. Isirayeli ivuga ko icyo gihe Hamas yishe abantu bagera ku 200,000 ishimuta bunyago abandi barenga 250 ijya kubafungirana mu ntara ya Gaza muri Palestina. Aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisirayeli n'abanyamahanga. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israel nayo yagabye intambara simusiga muri Gaza ku itariki ya 21 y'ukwa 10 2023 ishaka kurandura Hamas burundu no kubohoza ingwate. Inzego z'ubuvuzi za Palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 44,000 hejuru ya 1/2 cyabo n'abana n'abagore. Palestina ni umunyamuryango wa CPI naho Israel yo ntirimo. Ntinemera ububasha bwayo ariko CPI yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara bya Israel mu ntara ya Gaza. Israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa CPI. Urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha Netanyahu, Gallant na Deif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya, bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza. Rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko. Israel yemeza ko Deif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize muri Israel. Mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka, Israel yatangaje ko yanamwivuganye. Hamas yo ntiyigeze ibyemeza. Mu kwa 9, umushinjacyaha mukuru wa CPI yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko Deif yapfuye koko, avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko. None aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza. Ariko Khan yahagaritse gushakisha Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar, bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba Hamas. Haniyeh yiciwe muri Irani. Irani ibegereka kuri Israel ariko Israel ntacyo yigeze ibivugaho ku mugaragaro. Naho Sinwar wari wasimbuye Haniyeh ku buyobozi bwa Hamas, Israel na Hamas bemeje ko koko Israel yamwivuganye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Netanyahu avuga ko icyemezo cya CPI cyerekana ko irwanya Abayahudi, ibyo yise antisemitique mu Gifaransa. Naho Hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera, nubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose. Kuri iki kibazo cy'ububasha bwa CPI, nabajije Frank Mwine uko abibona. Mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Israel.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayishuti na Amerika, amahirwe ni makeya.
Cyane cyane yuko n'uriya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize.
Yes, niko bimeze byitabaza, ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho batise ibihugu 150 na bingahe bya UN aricyo bizakora. Nta ntwaro bafite nk'urukiko bazitabaza, abantu se bazabikora kuko kereka bagiye muri ibi bihugu nubundi kandi aho barabizi ntabwo bashobora kujya mu gihugu kitari inshuti bazakomeza bagende mu bihugu by'inshuti ibitari inshuti bazabijyamo urumva rero biragoye rwose ngo komeze kubivuga.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari mwazindukanye natwe, aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Ahanje tuzongera mu ndwi.